Mukiganiro chuguha akaryo aba dukwirikirana kugushikiza ibyumviro byabo no kubaza ibibazo ku bibazo bitandukanye muri iki gitondo turi kumwe na Siriac Mbonabuca ayoboye ishyirahamwe Envirosade. Ni ukuvuga twese hamwe ku vyerekeye ugukingira ibidukikije amagara n'iterambere rirama na Gaspar ndi ku mazambo ari muri Réseau des Journalistes pour le Développement Humain. Turi kumwe kandi na Emmanuel Chedeni ari Bujumbura. Muri iki kiganiro twagomba kuvuga ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe n'ingaruka ibyo bishobora kugira ku isi no mu bihugu byo muri Afrika na cyane cyane akarere kacu k'ibiyaga binini. Dutangurire kuri Siriac Mbonabuca muyoboye iryo shyirahamwe Envirosade rijyanye n'ibyerekeye ibidukikije amagara n'iterambere. Ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe n'ingaruka mubona cyifashe gute muri iki gihe muri rusangi no ku byerekeye akarere ka Afrika n'akarere kacu k'ibiyaga binini?
Ego murakoze kumva ijambo. Banje kubaramutsa. Ikibazo cy'ibidukikije ino mu Burundi muri Afrika no ku isi yose ni kibazo kigezweho. Mbereye ku nama iheruka kubera i Doha muri Qatar, ibihugu bikomakomeye eka mbere n'ibihugu bikenye byarahuriye hamwe kugira birare yuko ari ikintu bashobora gushika ko kugira ngo barabe ko bugarukira isi kubera isi irabangamiwe cyane. Isi irabangamiwe n'ibikorwa bikorwa n'abantu babikorera ku isi, hanyuma inkiriko izindi ntizivuze. Haca haba imyuzurira, haca haba intambara, haca haba inzara, ikahaca haba na famine. Kumbure iterambere rica rigenda rigaba nuka ku bihugu bimwe, maze ibihugu biteye imbere nabyo bikibaza yuko nabyo nyine biriko bigomba gutera imbere. Mugabo inkiriki zindi zigaruka ku isi nzima, zigaruka kuri planete Terre, zigaruka kuri planete abantu bose.
Nawe Gaspar ndi ku mazambo uri muri iyo shirahamwe ry'abamenyesha makuru ku bijanye n'iterambere ry'abanyagihugu, murakurikirana ivyerekeye ibidukikije ku ruhande rwanyu ku rwego rw'abamenyesha makuru. Icyo kibazo mukibona gute?
Ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ni kibazo nk'uko ngenzanje Siriaka kibuzwe, ni kibazo hanze isi yose eka cyane cyane ibihugu biri mu nzira y'amajyambere, ugasanga nibyo biriko birariha ibyo bicononye. Na cyane cyane nk'uko ayaje kubivuga, hariho amasezerano batuma ko aho bahurira amasezerano, ugasanga bariko baravuga na kivuyemo hamwe ibihugu bisigara bimerewe nabi. Mu mashyirahamwe rero nk'amashyirahamwe ya twebwe abamenyeshamakuru, duhagarara cyane cyane yuko twokora kugira abantu bamenye yuko ihindagurika ry'ibihe ari ikintu gikomeye bategerezwa guhanga igisho. Nk'uko mu minsi iheze murabizi harabaye ibibazo bimwe bindi nk'ikibazo cya SIDA cyahanze isi yose, baravira hasi rimwe abarongo y'isi ari abakuru ari abato, baravira hasi rimwe baragihagararira baravuga bati icyo kibazo tugeze kubihagararira. Ihindagurika ry'ibihe rero nk'uko tubibona bihanze isi bikeneye yuko abantu bose haba mu bihugu byose byo ku isi na cyane cyane ngaha mu bihugu bize ibiyaga bigari, tugavuka twese tukavuga twerekana twadoma kurutoki ku bintu bimwe bimwe bituma iryo hindagurika ry'ibihe rihindura ibintu byinshi. Ugasanga ari abakene babandanya bakena, ari indwara zibandanya ziyumurengera, ugasanga ni ibintu duterezo twese guhagurukira.
Kuba ariko baratwumviriza turiko turaganira na Siriac Mbonabuca ari mu ishyirahamwe Envirosade, ni ukuvuga twese hamwe ku vyerekeye ugukingira ibidukikije amagara n'iterambere rirama. Turi kumwe kandi na Gaspar ndi ku mazambo ari mu ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru ku vyerekeye iterambere ry'abanyagihugu. Turi kumwe kandi ngaha ku telefone na Emmanuel Chedeni ari i Bujumbura. Tubandanye turiko tuvuga ku vyerekeye ihindagurika ry'ibihe n'ingaruka ibyo bishobora kugira ku isi no mu karere ka Afrika na cyane cyane akarere k'ibiyaga binini. Umuntu afatiye ku ikoraniro mpuzamakungu ryateguwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU riherutse kubera i Doha muri Qatar ku vyerekeye ihindagurika ry'ibihe, ikibazo kigumba kigaruka ni ibihugu ntibishobora kumvikana. Muno mu nama yabaye imbere yaho niko bigenda kubera impamvu za politike, impamvu zerekeye ubutunzi. Ibihugu bikomakomeye nk'iby'Iburaya, Amerika, Ubushinwa n'ibindi bihugu bikomakomeye ari byo birungika imyuka myinshi igeramira ibidukikije, usanga bidashaka gukurikiza nk'urugero rwatekekanijwe mu masezerano ya Kyoto, naho ubu bongereje ico kiringo cy'ayo masezerano. Usanga mu ngiro atakintu na kimwe gihinduka hagumizo mpari rugero igihugu kanaka cotezwa kugira. Muravye ico kibazo ntimubona naho bahura ayo makoraniro kwa kuvuga gusa mugabo ntihagira ikintu na kimwe bashira mu ngiro, mu gihe ingaruka zihindagurika ry'ibihe ziguma zibonekeza kandi ziguma ziyongera. Aho ndagarutse kuri Siriac Mbonabuca mubibona gute?
Ego murakoze cyane. Twese nico kibazo twibaza kubera ibintu byerekeye kugwanira no gufasha kugira ngo ibinyabuzima bibandanye bibaho neza. Urabona neza muri ibyo bihugu bimaze gutera imbere niho ubwo bwenge bukabije bubona kure ariyo buzabuva. Muri iki kibazo twibaza ni iki? Mbega none ko ari bonone gisenge cyacu, kandi ariyo bavuga bati inkuriki zizukonona igisenge n'izi n'izi n'izi.
ikibazo kiza ni kweri kari bo bashora guca bisokora cyane nibatange uburyo bwo kugira ngo ibidukijije bishobore kukingirwa bwego ni ya principe ya courier payeur bwe tufuringa aho turabaroreze mugo turabona rezese ishanje matematique turabona inkuru kizindi mugo babonye kure siribaza none ntiraba kuri no site bako ingorane yo zihari ni hageze yuko batanga uburyo be naho twobwakira bakaguma bakogiza rya byuka isambu gisenge naho dushobora kuba ko kwinjiza kubera le monde akantu gatoye cyane
nawe Gaspard ndi ku mazambo kubiberekeye muri abamenyesha makuru mushobora kugerageza gukurikira amakuru yerekeye ingaruka z'ibidukikije umuntu aravye ivyo bihugu bikomakomeye bidashaka gufata izo ngingo kugabanya urugero rw'imyuka mibi igeramira ibidukikije birungika mu kirere mugabo umuntu yitegereje agasanga ingaruka zibonekeza cane cane mu bihugu bikenye mu bihugu biri mu nzira y'amajambe na cane cane bihugu byo muri Afrika niki he mubona k'ibihugu byo muri Afrika na cane cane mu karere kacu k'ibiyaga binini bogerageza gukora kugira ngo bagerageze korosha ingaruka z'iryo hindagurika ry'ibihe
murakoze cyane kuri icyo kibazo kubyerekeye icyo ibyo bihugu byo muri Afrika na cyane cyane ibihugu bikenye byo kora hariho ibyo bita adaptation au changement climatique no kuvuga bikamenya ingene nabyo nyine bigira ingufu zo kumenyera ihindagurika ry'ibihe hariho nk'ibi byerekeye ibyuka kugabanura ibyuka biri mu kirere turazi neza yuko hariho ibyuka bibi hakaba hariho n'imyuka myiza ni ukuvuga rero cyane cyane abahinga barakunda kuvuga kubyerekeye kugwiza amashamba kuko amashamba ariyo atuma ya myuka mibi isabagiye mu kirere ariyo ijya konona imyuka igatuma ubushyuhe buduga amazi akaba menshi mu kirere urubura rukarugwa ari byinshi nuko rero ibyo bihugu byomenya byo nyine bikamenya yuko icyo kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe kiri mu minwe yabo bakagwiza ayo mashamba kuko ariyo atuma haba itezuka ry'iyo myuka mibi hariho uburyo bwo kwigisha abanyagihugu bo nyine bakagenda barabibwira hariho dufate nk'ibyerekeye amasinema bakereka abanyagihugu ingaruka mbi z'ihindagurika ry'ibihe bakereka abanyagihugu cyane cyane hariho n'isinema yakinwe n'umuntu rurangiranwa yabora ari cegera ca leta z'ibihugu za Amerika Argos aho yazemye ku rutoke ku bihugu bitunze akavuga ati ibyo bihugu bitunze nibyo biriko bironona ibidukikije by'isi yose kuko ibira murabizi yuko kuvyerekeye ibidukikije nakuvuga ngo ndono ni wanje ndazitiye iwanje na tanzoba ivyo vyose bigaruka kurya bihugu bikenye kuko ibihugu bikenye akaburyo bifise bwo nyene mu minwe yabo yuko yoshobora gufasha yoshobora kwifatira imigambi igihindagurika ry'ibihe yogabanuka ingaruka mbi zijanye nabyo ugasanga ziratorewe umuti
kuba ariko baratwumviriza turiko tuganira na Siriac Mbonabuca ari mu ishirahamwe Envirosad ni ukuvuga twese hamwe ku vyerekeye gukingira ibidukikije amagara n'iterambere rirama turi kumwe kandi na Gaspard ndi ku mazambo ari mu ishirahamwe ry'abamenyesha makuru ku bijanye n'iterambere ry'abanyagihugu turi kumwe kandi na Emmanuel Chedeni ari Bujumbura yashaka kubaza ibibazo akurikirana ivyerekeye ibidukikije n'ihindagurika ry'ibihe Emmanuel Chedeni ufise ibibazo washobora kubaza ku bijanye nabo batumire bacu babiri bakagerageza kwishura ku bibazo zoba ubajije
murakoze nk'ijambo mbere na mbere agomba abantu kubashimira hanyuma mbere yo kubaza ikibazo ndasiza gica ndabivuga ho gatoya usanze ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ikibazo umengo kiyitaho rwose kandi kanatsinda kirateye n'uko byerekana ko citaye uravye ukuntu amashyirahamwe aje aravuka yo kukigira ibidukikije ukaraba n'aya manama mpuzamakungu aje aravugabo tubiravye neza tushe tubona yuko umengo aya manama mpuzamakungu aba n'amasezerano mpuzamakungu bagiranira umengo kenshi kaco ishika ko bishimishije kubera kuko yabivuze uyu mugenzi wanjye ariko arabisigura kenshi ibyereko by'ibihe biva ku bikorwa bisi bikorwa bigakorwa n'ibyo bihugu bya rutse nibaze yuko hariyo kintu novuga cya development lab naho baba bariko bateza imbere isi bakora ibintu mahinguriro nta development lab bikirabamo kubera mu minsi ita hazoba hari ingorane y'ihindagurika ry'ibihe rero twebwe ino mu bihugu by'iwacu ufatiye akara cyane cyane ahantu mbereye mu bihugu by'ibiyagagari novuga ko hari ikibazo mu Kirundi n'ubuno bibwana bwa kori probleme ya externalite kubera icyo gisenge bavuga dusangiye bya kushido zone cyo nonwa n'amashira hamwe ibihugu bya rutura nibaza ko ingaruka mbi bigaruka kuri twebwe twebwe abanyagihugu baba bo muri ibihugu bya rutura babangira na twebwe abanyagihugu bo muri ibihugu bya Afrika cyose aya mashira hamwe yacu no kuvuga yuko adabira rero nagomba gusa kubaza ari kintu yari yavuze uyo mugenzi wanjye ko atagiganiye cya courier payeur hariho n'iyindi sisteme bakoresha ya ipotatisi tugomba mbanze ukuntu muri izo nama mpuzamakungu zija ziraba ku icyo kintu batakigaruka ko ngo abo bantu babazikimeye ayo ma externalite baronge no vuga ngira nk'indishi akababaro cyane ayo mashyirahamwe masezeraganira ko ayo mashyirahamwe batoraba ukuntu yogabaye polisiyon cyane bari kagira iyo poliwe yeye agomba ikibazo cyanje ko kumenya neza ko ibintu byoba biba mu masezerano cyane atabiragira mafaranga
murashobora kwishura Syriac
buryo nama yigikata idoa bari ko rafoze iyo nama ntirashoye gushika kuko ni cyegeranye woshyirahamwe kera ibihugu bimwe bimwe byarasaba yuko bo bifasha mu masezerano yagiye araba ko ari ibintu ibihugu byarutura bitashoye gushika cyane cyane ku buryo bwasabwa n'ibihugu byonona kino gisenge cyacu yuko botanga hakararo no fatira ko EPDC bino bihugu bikenye yarasaba yuko urufere fasho changement climatique obaha imiliyoni 60 y'amadolari kuva ku gushika 2015 hamwe n'imiliyoni 30 y'amadolari yasezeranye hagati y'imyaka 2010 n'2012 bagaca basaba kandi yuko ayo bari baremereye miliyarde ijana ku mwaka kuva ku gushika ku myaka 2020 ibyo byarutura ntibyashoboye kwemera yuko ubwo buryo bwo butanga ikibazo rero umuntu ashobora kwibaza ni iki ko ari bo bahamagara izo nama mpuzamakungu ko ari bo babona rodange kimwe na feromonde ibihugu repay decide ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bakavuga bati duhe mwebwe ko tubafasha gutera ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere niwe ufite n'amashamba menshi cyane ko tubafasha gufata iyo myuka mibi yanyu tukayisitoka ni muturihe rero aho gushika n'ubu rero umwe wese aribaza mbega none ibihugu byonona igisenge gusomba ibindi ko ari byo bidakeneye yuko hoba isezerano rirama ibihugu bya Afrika n'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bizoshika kuki ubu rero dushatwibaza none twokora iki umwe wese ahari ntakunda reka twegere abanyagihugu batera amashamba bakingira inkukura bagabanye ingwano cyane cyane ingorane ziri muri Afrika intambara ivuse iragira ingaruka mbi ku bidukikije iragira ingaruka mbi ku mashamba aya mashamba yadufasha niyo twamura ibi niyo twakuri niyo twakuri icyo aragira ingaruka mbi ku banyagihugu kubera basaba abasanzabe bakabegeranirizwa hamwe ya demografi ikiragaro pompe intambara inzara ikitera inzara iteye intambara y'amatongo intambara y'amazi bigaca biguma bikoranya ngazi bigaca bihurira muri Afrika bagacamo bavuga Afrika iri mu ntambara kubera iki ibyisara ibirongo
Gaspar ndi ku mazambo ku biberekeye mu gisata cyo kumenyesha amakuru mu gukora ku byerekeye iterambere ry'abanyagihugu ku bihugu byo muri Afrika mbwangaha tuvuge cyane cyane u Burundi mu karere k'ibiyaga binini Syriac mbona buca ariko aravuga ko gutera ibiti byofasha muri ico kiringo gukingira amashamba ni ikihe ubona kiriko kirakogwa nko mu Burundi kugira ngo bagerageze kugerageza ingene bozitira inkurikizi zikomeye z'iryo hindagurika ry'ibihe muri make cyane ku mwanya ubiye kuturangirana
yego murakoze cyane aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi sinovuga yuko ngo byinshi byo biriko birakogwa kuko uri kurabiraba bimwe bimwe birakogwa ariko kugira habe inkurikizi kugira habe gukurikirana ibyo byakozwe cyane cyane rimwe rimwe birava ku kudebukirwa jewe nkuko ngira kuva duciye ubwenge twese turazi yuko hamwe hariho umunsi wari igiti mu Burundi bantu kuri uwo munsi barakwira imisozi yose bakagenda baratera ibiti bagatera amashamba ahantu hanini cyane ariko kugira bakurikirana ibyo biti usanga ari ingorane aha mu Burundi iwacu nihumira ikiba nk'igihugu kimwe mu bihugu byo muri Afurika usanga hariho umuntu ati igiti ko ashaka ashaka ibikorwa nimwe ikingira igiti nkuko bira handi mu bindi bihugu ugasanga umuntu arateye igiti aho wateye ibiti byawe ugasanga ufite inka ziwe araragiye urumva neza yuko ya mashamba turiko turaronera atakuntu yubandanya abaho mu gihe igiti kitagira itegeko ryikingira mu gihe gukurikirana igiti umuntu aba yarateye bidakingiwe neza nicyo gituma rero cyane cyane uko tuze mu gisata cy'amakuru bisaba yuko abakurikirana cyane cyane abategetsi ari bo bukurikirana cyane cyane ibyerekeye ibihungabanya ibidukikije bigatuma ihindagurika ry'ibihe rizana za ngaruka mbi tugenda turabona iminsi yose cyane cyane bihagaze kuba ku barongozi ari bo bonyine bashobora kuba imboneza bakamurikira abanyagihugu muri aza banyagihugu bacu tubabona kure cyane bakamurikira bakabereka cyane cyane ku byerekeye kubungabunga ibidukikije kugira twitegurire neza rya ihindagurika ry'ibihe kugira nirize bisumerera nabi kugira ntibidushyire mu kangara tete nk'uko tutangwe kubibona biza atari agasesekuru muriko icyo kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ari ikibazo gikomeye ngaha mu Burundi bwacu uri kuraraba imwe imvura igwa ugunye uko itahora uri kuraraba uruzuba nyine rwaka uko itahora uri kuraraba ingene imisozi isigaye yambaye ubusa n'ukuri ni ikibazo abanyagihugu bakwiye gufata mu minwe na cyane cyane bamurikiwe n'ababarongora
murakoze cyane yari Syriac mbonabuca wo mwishyirahamwe Environsade ni ukuvuga twese hamwe ku byerekeye gukingira ibidukikije amagara n'iterambere rirama tubaye kumwe kandi na Gaspar ndi ku mazambo ari mwishyirahamwe ry'abamenyesha makuru ku byerekeye iterambere ry'abanyagihugu tubaye kumwe kandi kuri telefone na Emmanuel Chedeni akurikirana ivyerekeye ibidukikije n'ihindagurika ry'ibihe. Twako turavuga ku vyerekeye ihindagurika ry'ibihe ingaruka ivyo bishobora kugira mu makungu no mu bihugu biri mu nzira y'amajambere bikenye cyane cyane ibihugu nko muri Afrika no mu karere kacu k'ibiyaga binini. Turabashimiye cyane kuri ikiganiro murakoze, ni ikiganiro gikomeye mwanya mugabo tubanye muto, nta kundi tuzokibandanya kuko ni kibazo gitera gikomera kandi kitoroshe. Turabashimiye kuri ikiganiro murakoze mwese.
Murakoze.